ya Amerika. Ya Amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abagiteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse na mwese mwakiranye n'ijwi rya Amerika mukibyuka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ni Oriane Itangishaka ateramiye ibiganiro byo kuri Mosaha. Uyu munsi ni ku wa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yaho turabashyikiriza ikiganiro
iwanyu mu ntara.
Guhera saa 12 naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki. Turabararitse mwese. Tutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashyikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Oriana kuri mikoro muri kumwe na Aloyizi Bigirimana. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ni kijejwe iby'agateka ka zina muntu caremeje ejo ku munsi wa gatanu icyemezo cyo kurungika umugwi w'abahinga mpuzamakungu bazoja gutohoza ubwicanyi bwabereye muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Icyo cyemezo cyemejwe n'ibihugu 47 bigize iyo nama, kivuga ko abo bahinga bazoba barimwo n'abo mu karere ka Afrika bazotohoza ibyaha by'ubwicanyi byabereye mu ntara ya Kasai. Iyo nama isaba igihugu cya Congo gufasha abo bahinga kandi abazokwagirwa n'ubwo bwicanyi bakazokwicirwa imanza n'ubutungane bwo muri icyo gihugu. Iyo nama kandi yaragirije leta ya Congo kuba abajeje umutekano bayo baragize uruhara runini muri ubwo bwicanyi mu kwica abana, gufata abagore ku nguvu no gukuramwo inda z'abagore bibungenze. Ubwicanyi Ekleziya Katolika yo muri icyo gihugu ivuga ko bwahitanye abanyagihugu barenga 300,000 mu mezi 8 gusa. Kuva mu kwezi kw'icyenda rero mwaka wa 2016, iyo ntara ya Kasai iri mu maja hagati ya Congo iri mu ruhagarara rwadutse inyuma y'icwa rya Kamwina Nsapu, umukuru wa bumwe mu bwoko bwo muri ako karere. Inzego zijejwe iperereza muri Nigeria zaraburijemwo umugambi wari wateguwe wo kugaba ibitero by'iterabwoba ku Bayisilamu bariko bahimbaza umunsi mukuru urangiza ukwezi kw'amafungo ya Ramazani. Abagabo babiri bakekwa kuba bariko bategura igitero mu gisagara cya Kano kiri mu buraruko bw'icyo gihugu barafashwe ejo kuwa gatanu nk'uko bimenyeshwa n'urwo rwego rw'iperereza. Bimwe mu birwanisho bafatanywe harimwo inkoho 8, amagrenade 27, amasasa shika 8, inkono irimwo ibyuka bya gaze, imiduga hamwe na telefone ngendanwa. Umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram ntudoma ko urutoki kwari wo wari muri uwo mugambi, ariko warigeze kugaba ibitero nk'ivyo ahari hakoraniye abanyagihugu batari bake muri kahise muri ico gihugu nyene. Leta z'Ubumwe za Amerika yahagaritse agashimwe yari yemereye uwuzokwerekana Mukhtar Robowe yahoze arongoye abarwanyi ba Al-Shabaab muri Somalia. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2012 niho Leta z'Ubumwe za Amerika yemera gutanga imiliyoni 5 z'amadolari kuwotanga amakuru yaho Robowe ari kugira arengutswe imbere y'ubutungane. Icyo gihe Robowe yari indongozi ya Al-Shabaab mu bya gisirikare no mu by'idini, ariko yaciye avavanura n'uwo muhari inyuma yaho uberemwo impari n'iyindi ndongozi izwi ku izina rya Ahmed Abdi Godani yavuye yicwa na misile ya Amerika mu mwaka wa 2014. Robowe yaciye ahitamwo gushinga umuhari wiwe urwanira ubwoko bwiwe mu gisagara avukamwo cha Abar kiri mu bumanuko bw'intara ya Hudure ni muri ico gihugu cha Somalia. Leta z'Ubumwe za Amerika rero ikabona yuko atakamaro ko gusubira guhiga Mukhtar Robowe kuko atakiri intambamyi y'umutekano. Amakuru kuri Afrika kandi wahoze ari perezida wa Botswana Ketumile Masire yaritabye Imana ku munsi wa kane afise imyaka 91 y'amavuko. Masire yaragize uruhara rukomeye mu twigoro two guhagarika uruhagarara n'ubwicanyi hagati ya leta ya Mozambique n'umugambwe utavuga rumwe na uyo Renamo yari mu murwi w'abahuza mpuzamakungu. Umuharire namo wamaze imyaka 16 urwanya leta ya Mozambique mu ngwano yarangiye mu mwaka w'1992 waranse kwemera ibyavuye mu matora yo mu mwaka w'2014. Icyo gihe umugambwe Renamo wari wasubiye gutsindwa n'umugambwe Frelimo mu byatumye haba ugutana mu mitwe mu gihugu mu mwaka uheze. Masire yitabye Imana mu bitaro kumurwa mukuru wa Botswana Gaborone ku muhingamo wo ku munsi wa kane. Ibyo byatangajwe n'umunyamabanga mukuru wiwe Frasere Towiwe. Masire yari yajanywe mu bitaro kwibagisha ku itariki ya 16 zo ku kwezi kwa gatandatu. Amasezerano mashasha y'amahoro yatewe ko umukono na leta ya Centrafrica hamwe n'imihari ikomeye igwanya abonwa nk'uko atacizere cyuko azoshigwa mu ngiro. Ayo masezerano yasinywe ku munsi wa mbere i Roma mu Butaliyano, yari yatanze icyizere cyo guhagarika intambara no guha imyanya muri leta abaserukira imihari igwanya leta. Namasezerano yaje akurikira ayandi yasinywe n'imihari irwana mu myaka ya 2014 na 2015 muri Centrafrica, yose ntiyubahirijwe. Inama ya inyuma y'amasaha make ayo masezerano yatewe ku mikono, imigwano yaciye yaduka mu gisagara cya Bria kigwiriyemwo ubutare bwa Diama hafi y'ibirometero 600 uvuye ku murwa mukuru Bangi. Umukuru w'ico gisagara yavuze ko abanyagihugu barenga 100 bishwe, nayo umuryango w'abaganga batagira imbibe washikirije ko abantu 43 bakomeretse muri iyo migwano.
Tumushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika risaniranira i Washington DC. Muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabara mukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Jewe Diane nini nahazo.
Mwaza gutana umugwayi watavu urumva n'ubundi babwashaka kugira ingwane kandi no gupfaga wagiye kwa muganga kwatonda sizere ugasinya sizere ku mugoroba shuka mu ijoro rufunaga no kuri wa mugwayi atanzwe ufite umuhembuzo katusanga byose birabaye ingorane.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bivuriza ku ivuriro rito y'Inyarucamo ryo muri komune Bukeye y'intara ya Muramvya, avuga ku kibazo cyo kudashobora kwakirwa ku mwanya no kuronswa imiti ikwiye kwera ubwinshi bw'abantu. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagataho abigeme bo mu ntara ya Muyinga barijukiye imyuga yari isanzwe ikunze gukogwa n'abasore nko gusudira n'ibindi, yamara ngo haracari hagahaze nk'uko baziyemerera.
Nuko mba numenga ukavuga dusanga dukengeretse muri byinshi ukadusanga ubuze ntiboneka cyane, ariko rero nyine washyira ikinya ukaja kurondera uturabaza ati ntawo makazi.
Nuko rero idonido izo nkuru zose zibiri nce ku masonga n'izindi ndabafitiye ni mukanyi sase mu kiganiro iwanyu mu ntara nyezina.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duheru no munsi mu ntara ya Muramvya. Abanyagihugu bivuriza ku ivuriro rito y'Inyarucamo ryo muri komune Bukeye bavuga ko babangamiwe n'ubwinshi bw'abantu bivuriza kuri iryo vuriro, mbere inkurikizi z'ubwo bwinshi bw'abarwayi zikaba zatanguye kwibonekeza. Icugo bwinshi buva ko nibiriko birapfa, murabyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Muramvya Diane Ndonse.
Amakuru duhabwa n'abakozi bo kwivuriro ritoyi y'Inyarucamo muri komine Bukeye bavuga ko ku banyagihugu bava mu mitumba ine bategerezwa kuvura, hiyongera ko abo mu yindi mitumba ishikindwi. Muri iyo ine ariyo Rango, Rubirizi, Gatare, na Chiyaga, niyo mu ntara ya Kayanza, ihana urubibe n'intara ya Muramvya, yindi tatu ariyo Mugera, Mbuye na Mugina, niyo muri komine Mbuye, ihana urubibe na komine Bukeye, isanga intara ya Muramvya. Ivyo bituma ku munsi iryo vuriro ryakira abantu bari hagati y'ijana n'amajana abiri uko amakuru dukura kuri iryo vuriro abandanya abimenyesha. Inkurikizi ni keha ry'imiti kuko ivuriro ritora mu bubiko isanzwe itegekanijwe ku banyagihugu bategerezwa kwakirwa. Aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Nyarucamo
batubwira yuko imiti yaba yaheze ku bwishyu bw'abantu, ariko bakashobora kuvuga bati imiti irashobora kuza n'ejo mushobore kuza kugaruka kwivuza.
Cyane cyane yarafashwe afise ubushuhe bwinshi yongeye akorora umwana nari mvuje wiwanje, hanyuma rero basanga imiti ntayo ya malaria, baciye baba barampa imiti y'ubushuhe bafise. Cyarambiye yuko imiti ya malaria ndosura kuyitora bukeye imiti narayirose.
Ariko rero abanyagihugu bavuga ko batakaza umwanya wo gukora utundi dukogwa two muhira. Ikindi bavuga nuko n'ingwara ibiriko iragwira mu mubiri mu gihe badatahanye umuti bashitse kwa muganga.
Kwagiye kwivuza hamukabura imiti ingwara ibandanya igwira mu mubiri, kandi imiti dukunze kubura cyane ni ya malaria kuko dukunze kuyigwara ku bwinshi.
Iyo hageze ku mugoroba nka saa kumi wakorotse ugenda ijoro niba ari intamba mimaze gutana umurwayi watavuwe, urumva n'ubundi waba ugashobora kugira ingwane kandi no gupfa agapfa. Nuko ari ubusa turarara ubusa, wagiye kwa muganga ukatonda sizere ugasiga sizere ku mugoroba, urumva urarara ubusa umunyeshuri agiye kwishura akaburara kukushika mu ijoro fufunaga no kuri wa murwayi atanu tufise umuhembuzo ukaca usanga byose birabaye ingorane.
Iruhande y'ingorane y'aba bantu benshi bivuriza kuri iri vuriro n'abaforoma bahakorera ntibakwiye. Aha ni mu gihe muri batandatu bategekanijwe n'amategeko y'ubuvuzi hari batanu gusa, n'ibinyene bigira ingaruka kubahivuriza nkuko babitwiganira.
Abaganga hari gihe bafatirwa cyangwa ugasanga n'abanyene ni bake, hari gihe ugenda kwivuza ugasanga ngo utanga imiti ugasanga niwe yakira abagwayi ugasanga uyu ava muri akajana muri biri.
Hari aho batana umubyeyi wabakagiye kuraba uwo mubyeyi wa mugwayi wa malaria akaguma asinzikara.
Aba banyagihugu basaba leta ko yokongereza amavuriro muri iyo mitumba yo mu ntara ya Kayanza na Muramvya, ariko kandi n'imiti ikongerezwa.
Dusaba ko bakongereza imiti canke bakaraba abo babegereye aho begereye bakaba ariho bivuriza kugira natwe turonke imiti ikwiye, kuko n'ubundi habonetse imiti idakwiye ingwara icipfupfa hara kukaba nko gupfupfa hazo. Wasaba rero yuko boraba yuko abantu boza baragabanuka ntibaguma ari benshi cyane nk'abegereye nk'iyo muguya muri Mbuye canke Kivoga bakaguma nk'iyi canke abegereye mu Bukeye bakivuriza nk'iyo ngira niho byo uba mitende.
Ivuriro ritoyi rya Nyarucamo riri hagati y'imitumba ihanamye. Amakuru dukura mu bajejwe ubuvuzi muri ako karere nuko ryivurizwa ko n'abantu benshi kuko irindi cyo mu Bukeye ritakira abafise ikarata yo kwivuriza ko yabarimyi isanzwe ifasha abanyagihugu cyane. Icyo bikoze abajejwe ubuvuzi mu ntara bavuga ko bagiye kuraba bongereze imiti ija kuri iryo vuriro, nubwo ijwi rya Amerika ritashoboye kubaronka ngo batanga amakuru arambuye. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Ayavugwa hagati mu gihugu cy'u Burundi tuyabandanize mu ntara ya Gitega neza na neza ku ishuri ryisumbuye ry'Inyamagana riri muri komune ya Bugendana, rivugamo amakenga yuko uno mwaka w'ishuri ushobora kuba impfa gusa ku banyeshuri biga mu gisata c'indimi, ubwo bwoba bukaba bufatiye kubakutsa kivibaje gusahiriza batakironswa agashahara kabo. Umunyamakuru wacu mu ntara ya Gitega, Fidel d'Antoine Nsabimana, niwe tubaza ino nkuru.
Mu gihe ayandi mashuri ariko arahereza ibibazo birangiza umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ushiri w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ku ishuri ryisumbuye ry'Inyamagana muri komine ya Bugenda n'intara ya Gitegaho, abanyeshuri basa naho bataratangura igice cya gatatu cy'umwaka. Abana biga kuri iryo shuri amakenga ni menshi. Nizigimana Eric ni umwe muri abo bana biga mu mwaka wa mbere w'igisata cy'indimi ku ishuri Nyamagana.
Ubu ntitwe turi muhira porogaramu ntizohera kuko turacyari mu mapariye ya kabiri, nyine ntatwaziye mu mapariye turatangura ku ikuru zose.
mushinga
yuko mwa kushobora kubane kuko ntubyakira twa dufise umubabara wuko tutiga gusa nta bindi ikintu dusaba nuko baduha umuco nyene bakadufata mu mugongo bakadufasha kuko ndiko ndaraba twebwe umwaka bajyanire twabaduhombye hazoza kacu nako turabona neza tutariko turiga ngo tubone iyo tuja umva twakabona gute ntitubone iyo bija ico dusaba leta kanini niki yo dufasha ikaduha bigisha umwaka nawo akaraba ko ngene byogenda twese turabanyeshuri nk'abandi kwe
amakenga yabo bana ni nayo ababyeyi bafise deo ni mbesha arereye ku ishuri ry'inyamagana
ndabona kuduhombye kubera abana bacu turimo batari ko bariga kandi abandi bari ko bariga cyose dusagura cyo mu ngorane zitagira uko zingana pere tukasaba yuko leta nayo yogira ikintu yokora kugira ngo abana bacu bige
umwaka uzohavuba impfa busa
turabona cyane rwose ko na dese yaraje turayimushikiriza arabyumva ni komite nshyashya yaje yayimushikirije arabyumva ariko leta ntituzimuze dese ikintu ariko arakora kugira abwire leta yuko abana bacu bato umwaka tubumva gusa
kwa saleopo arongoye komite y'ababyeyi kuri iryo shuri
ni ubuhombe bwinshi abana nk'ubu nta bumenyi bariko bararonka kandi umwaka wohavuba ubumva gusa akazoza k'abana karacumbagira nabo kugwa mu ibarabara gusa nta kazoza na kamwe biteze ko kandi bahombye ibyo inyigisho barimo
rwasa leopo avuga ko ababyeyi bari biyungunganije baragira inama biga ingene umwaka urangira ariko haciye haduka ukutumvikana hagati yabo babyeyi n'umuyobozi w'ishuri Tarsis Manirambona
twebwe rero tumaze kujya mu nama uwo munsi na direkiteri w'ungaha niho yara twaragiye inama y'uko twotereranya amafaranga igihumbi kimwe gusa ku kwezi kumwe gusa ko kumarira umwaka habura ibihumbi amajana atatu n'icyenda n'amafaranga yazimiye umuliyoni n'ibihumbi mirongo indwi n'amafaranga amajyana indwi icyo cyegeranyo turagifite tugeze turamukora tuti twebwe tuzotangisha ababyeyi icyo gihumbi kimwe ku mwana kandi ku kwezi kumwe gusa kugira ngo umwaka usozerwe niho bipfa gusa yavuze yuko ayo mafaranga ngo hari gutegura ingene azoyishyura gusa n'indi turamubona twebwe n'ubu icyo gihumbi twari twashinze yuko twosaba ku mwana umwe kugira uko kwezi kumwe tutangwa kugira ngo abana ntibagwe mu mporero y'amakosa y'uwo muyobozi
ubundi muvyeyi arereye kuri iryo shuri ati
gisigura yuko twebwe twahibuye ko abana bacu b'igihugu ngaha mu Nyamagana batariko bariga kandi tambata n'ibyo tubona bariko barasubira inyuma nk'ibirenge twebwe rero tukifuza tuvuga tuti none iri shuri ry'Inyamagana mu Burundi ryabaye agaciro kamwe ntabanduka
odete ndayisenga nawe nyine arereye kuri iryo shuri ry'Inyamagana wewe waracafite ibizigizigi
oya ntubobe impfa gusa bategerezwa kuciga ababyeyi bagatanga icyo gihumbi humbi nyine basabwa hama iki gice kuko ntibota ingero mu marigodoka nawe
Tarsis Manirambona arongoye ishuri ryisumbuye ry'Inyamagana tumubajije yashimye kuguma mu gacerere ku bibazo byose bijyanye n'iryo shuri arongoye yaba Yozefu Mboneko arongoye komine y'Indero ya Bugendana yaba Deni Nduwimana arongoye intara y'Indero ya Gitega bose bashima kutagira icyo bashikirije kuri icyo kibazo cy'ishuri ry'Inyamagana i Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
kivuga iz'Indero n'inyigisho mu ntara z'Uburundi twabwira ko abigeme bo mu ntara ya Muyinga batarunse amahigwe yo kubandanya amashuri yabo bijukiye kwiga imyuga yari isanzwe ikogwa n'abana b'abahungu yamara impungenge zo kuronka akazi kajanye n'iyo myuga biga ni nyinshi nk'uko muvyumva muri ino nkuru y'umunyamakuru wacu Moise Misago
abiga muri iyo myuga bari mu mice ibiri umuce wa mbere ugizwe n'abanyeshure bagarukiye mu mwaka w'icumi abo nabo biga imyaka itatu aho bahabwa impamyabushobozi bita seritifika mu gihe bahejeje umuce wa kabiri ugizwe n'abanyeshure barengeje umwaka w'icumi abo nabo biga imyaka ine bayirangije bagahabwa impamyabushobozi ya diplome abo bigeme bari muri iyo mice yose imwe mu myuga abo bigeme bahurumbira ni ugukora amatara ugukora imiduga hamwe no gusudira ibyuma aha bakavuga ko iyo myuga bayiga bayikunda kugira baze bagire icyo bimarira mu buzima abo twaganiye baratubwira uko byabajemwo kwiga iyo myuga
tugira niyumviye kujya muri sudire nabonye umenga nta kazi kuvuga kengeretse iyo umuntu abonye bikunze akarariye akaronka icyo ararafunguye nta kintu na kimwe cyo gukengerwa kiriho kandi rero iyo ugize ubwoba nta kintu na kimwe wogira kera twahora tubona umenga ibintu bya sudire bikora abagabo cyanke abantu b'ingovu
nigere giti sitemu wa kane je niyumvisemo nashobora kwiga nk'umwuga nyene kuko ubu unye imyuga niyigezweho
biga birakorohera kubyiga bigenda gute
je biranyorohera nyene kubyiga nagiye ndabyiyumvamo nyene ko nukwiga umwuga wo gukora amatara
nubwo bakurikirana iyo myuga uko abanyeshure bafite impungenge z'ukungene bazoronka akazi aha bakabona ko umwigeme agikengeretse muri bene ubwo buzi kubwa banyeshure ngo bakoresha baracyabona igitsina gabo gusa
amakenganye nenda ya fisi ndibaza none je nzoronka kazi gute ndumukobwa kuko usanga abakobwa benshi babagaye ngo ntibashobora kurira hejuru ku mata ku mapot makenga nundi nda ya fisi
gusa nuko mba numenga ukaguze usanga dukengeretse muri cyishi ukadusanga ubuze ntiboneka cyane ariko rero nyene washirikinya ukaca kurondera uzurabaza ati ntawo makazi nyene kugira ariko byogenda neza kubera ikintu wagishatse washyumvisemo utegerezwa kugira umwete nubwo nogenda umwe akanya nkira burya ngo mansubiza ahandi kugira ndabe ukuntu byogenda ukuntu ubuzima bwaboneka
abanyeshuri b'igitsina gore bizera ko kazoza kabo kazoba keza narya babyigiye ariko banze n'ikibazo cyo kubura imitahe kugira abashinga amashyirahamwe yabo nibaheza maze bishingira ubuzi
ntanyo umwuga turiko turiga turabona uti sinobura nk'icyo nkora sishobora nk'umuntu arashobora kuma nka karaka gashobora nk'ubugakora ntako bari gatoye ndashobora nko kumwesitarira nk'inzu nyine ngaca mbona akaca mpa nk'udufaranga duke mutahe nyine uragoye kugira umuntu azawurona
umugabo wanjye akazaza nkise ndabyizera kuko mbagije nk'umwakanka ubwira kabiri ategereza ko kama cyambwira ati ngo ibyo byari bikenewe ariko kubera uburyo sinzi nk'ubu hagize nk'abo twitangira imbere bakaduserukira hanyuma bakadusabira nk'utuntu twagafashanyo kugira turonke nk'udufaranga two kugura ibikoresho kugira twiteze imbere
mu buyobozi bw'icyo kigo barafise amashyirahamwe abafasha kwinjiza mu mwuga bwite abo bigeme umuyobozi w'icyo kigo akavuga ko hari abafashe mu mugongo bamwe batanga ibikoresho bashobora kuriha buke buke kugira bikorere utwabo kubw'uyo murezi Bernard Kerandanga abigeme babyifashemo neza isoko y'akazi bazoyironka
twebwe rero dusanzwe dufise ONG dusanzwe dufashe mu mugongo ISPT badusaba yuko abo banyeshuri bahejeje ngaha baca baja hamwe n'abo banyamyuga basanzwe ku rubuga bagaca bagirira proje hamwe bagaca babaha ibyangombwa hanyuma bakazoca baza barabiriha buke buke gushika o maximum ku myaka ine
ama ku isoko y'akazi gute hoho kwa kenyetsi kubona kujya ku ngo ushobora kwiyumva yuko igitsina gore gikengeretse ku kazi mwebwe abo makenga yabo muyavugaze kwi
nkumbure ni bya bindi usanga byamaze kuja mu mitwe y'abantu ariko burya uko iminsi igenda niko baguma nkumbure babona yuko by'ukuri ca cyimviro yuko umukobwa adashoboye umukobwa hari ibikorwa by'ingufu adashoboye hari ibintu byinshi usanga nkumbure bashaka kumusiga inyuma buke buke bigenda biragaragara neza yuko iyo maze kushika ku isoko y'akazi iyo yubahutse ntacyo nkumbure yikumira biramaze kugaragara neza yuko wanashaka ari abakobwa bazifatamo neza
kuri icyo kigo abanyeshuri bose bahiga bagera ku 323 muri abo abashika 58 bakaba ari abigeme umuyobozi w'icyo kigo agahimiriza abandi bigeme kwijukira imyuga umugwi wa mbere w'abanyeshuri bahejeje muri ibyo bisata batekanijwe kuramugwa uno mwaka w'ishure w'ibihumbi 2016 ushyira ibihumbi 2017 imuyinga mu buseruko bushyira uburaruko bw'u Burundi Moise Misago Ijwi rya Amerika
Yeah.
akaririmbo ni turashoboye ku murundi kazi yitwa Cynthia Iteka aba mu gihugu cha Suede aho yibutsa ku murundi kazi ashoboye gukora canke kwiga byose cyo kimwe na musaza we w'umurundi none mbega aho iwanyu vyifashe gute haba mu makambi atandukanye ahungiye mu impunzi z'abarundi nka Rusenda Mahama Mutenderi na Kivala Nyarugusu bimeze gute umwana w'umwigeme arakora iyo myuga yaramutse ayironka umwana w'umwigeme arashobora kwiga nk'abandi bana b'abahungu mutubwire uko byifashe mucishije kuri email yacu ariyo radio yacu @gmail.com canke naho kuri WhatsApp y'ijwi rya Amerika ariyo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro cacu tukibandanirize mu yavugwa mu vy'ibidukikije mari muziko iyo umuntu akoresheje agasaho hagukoresha ishashe abakingiye ibidukikije ishamwe APBE Association pour le bien-être de l'environnement mu Burundi ryarabitahuye rigira ko ritanguza umugambi wo gukora udusaho dukozwe mu makarato Mnyamakuru wacu Eroje Wirikaneza yagendeye hamwe mu hakore gutwo dusaho maze adutegura ino nkuru.
Ibi dukoresha ariho impapuro zimwe tugura hanyuma ariho n'izindi cyane cyane tube dukoresha izindi ziva mu mahinguriro kera bagenda guta.
Turi ku ibarabara rya 12 ni 42 muri karitsiye ya Gitega zone Kinama mu buraruko bwa Bujumbura. Iyo nimpagaritse umugabo w'imyaka 32 w'abana babiri ari mu nzu akoreramo udusaho dukozwe mu makarato dusubirira amashashi. Uwo mugabo yabwije ujya Amerika ahabo icyumviro cyo gukora utwo dusaho
nabona umwanda amashashi atera nge natabura murabona umwanda udukwikuje ibintu byose batama barabara undi mwanda wo warabura ariko amashashi nabure ndiyumvira amashashi kera nayo twakoresha nk'utu dusaho duto duto utu dusaho
mbega none utwo dusaho dukozwe muki
ariho impapuro zimwe tugura hanyuma ariho n'izindi cyane cyane tube dukoresha izindi ziva mu mahinguriro kera bagenda guta kwere gipapuro gitaye nacho gitaye nabi ki mu bintu bita ama POP polio organic persistent niho rero twagiye kubasigura muhinguriro izima protant twashaka kuzikura mu kindi kintu kwera mugiye kuzita guco muzori ha transport muzori hiki mu abakozi bo kubipakira kubisesa cyara twemerera
Mugushikira nganje bidukikije uyu mugambi babona mu intererano idasanzwe Heminda yishimiye ageje kumenyesha makuru mu bwo bushikira nganje
abayige baza nk'inyishu ku kibazo c'ubushikira nganje kuko mu kibazo c'ubushikira nganje tugira duti ese kugira ngo dutunganye isi yacu neza tworonka ibintu bishobora kuyibungabunga rero ibyigwa byarerekanye yuko aya masashe ari mu bumwanya butabora aheza gatose kaza isi aya mambaraje biodegradable bakora azafasha mu kubungabunga cyane isi yacu ari dutunze akabijya cyane nuko uretse ko bibafasha mu kuronka amafaranga harimo na kandi kantu k'ubuntu nuko ige ahamagara mwabonye nyamwera ringaha kimuga cyacitse kugurukira ingaha mwabonye nk'ikiragi kitavuga
bamwe muri aba bagendana ubumuga twabasanze ku kivi kuri uyu wa gatanu Janette Muhayimana umwigeme w'umunyamwema w'imyaka 19 numwe muri bo
cyende ko ndakora ibijanye n'amambraje yo gusumiramwo kugira ngo turaye ko twogwanya amashashe twayagabanya mu Burundi bukebuke ikintu cyahindutse nahora nirwa nica atana kimwe nkora usara amaya agaciro ndiko ndakora nk'amasashe amaze kuyatugurira noronka n'agasabune
iruhande y'ibyo baronka nka Thierinza w'umukama w'imyaka 17 yacitse ukuguru kw'ibubamvu agasubira mu ishure inyuma y'imyaka itari mike kubera uyu mwuga wo gukora udusaho yibona mu bateza imbere igihugu
icyo nterere cyo cyo kiriho kandi kinini kubera ugiye kuraba nk'izishashe ku gihugu ahanini nk'ubu urazoraba ahantu tereye isashe kugira izobore kibaho noneho uca imyaka ijana yasashe igumaho kandi icyo ikintu cyose gishoboye kuba kimera kikayimera ko ntibishoboka ko kiduga kwera isashe ntibora
udusaba dukorwa n'ishyira hamwe ya PDF twaba dukorerwa hanze y'u Burundi ubu n'impagari tsasanga nawe yokora isoko muza makungu
utu dusaho turavye no mu karere ka East Africa twaraganira n'abantu benshi n'ukuvuga bose bagira amakomande mu Bushinwa ariko abantu hakugenda kubikoresha mu Bushinwa ubasiga bikoresha ayi wanje tubashira n'amazina bashaka na pibiste bakeneye hagiye nishaka y'ubutegetsi nacyo buza ko utu dusaho koshora kudukorera nga mu Burundi tugakwiragizwa no muri East Africa no muri Afrika yose
imbere yo kwashikirwa rugero yemeza kwashobaye gutuza amashashe mu Burundi
ihangiro ryanje jengene mu Burundi butagirishashe nkene mu Burundi butagirishashe shashe izo za plastike zitabora jewe ndabona ko tuzobishikako kwero kanatsinda n'abanyagi gutubere